Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino. Ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu buragabisha ku ngendo zikoregwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo bushikiranganji busaba kandi imiryango y'abakozi babwo iri aho muri Kongo kuvayo. Iryo tangazo rimenyesha ko intureka zishobora kwiyadukiza mu turere twinshi ku mugwa mukuru wa Kongo i Kinshasa no mu bindi bisagara bikomeye. Iyo miryango isabwa kuba yaratanguye kuvayo kuva kuri uyu wa kane uheze itariki ya 29. Ingendo zari zitunganijwe muri Kongo zikaba zahagaritswe. Imigwi y'abaharanira agateka kazi na muntu aho muri Kongo imenyesha ko Leta ya Kongo itera igwiza ihohoterwa ryabo batavuga rumwe. Umugwi ujejwe gutunganya amatora uherutse gusohora itangazo rivuga ko amatora yarategekanijwe kuba itariki 19 z'ukwezi kwa 12 adashobora kuba imbere y'impera z'umwaka w'2018. Perezida Joseph Kabila wa Kongo akaba ataco arashikiriza kubijanye n'icyo ategekanya gukora. Ni mu gihe abo batavuga rumwe bavuga ko ategura kwitoza mu kiringo kigira gatatu, bakavuga ko azobarenza ibwirizwa shingiro. Uwahoze ari umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cya Ghana, Nana Akonadu Agyemang Rawlings, umunywanyi w'umugambwe uharanira demokarasi NDP usanzwe utavuga rumwe na leta, kuri uyu wa kane yatangaje ku mugaragaro ko azokwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanya kuba itariki 7 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka turimwo. Nana Akonadu yatanze kandi izina ry'uzomubera icegera ariwe Michael Kojo Mensah Sosu, nkuko bivugwa n'umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya amatora Eric Zapasu. Abo bakandida bategerezwa kuzotanga amafaranga angana n'ibihumbi 12,555 y'amadolari y'Abanyamerika, nayo abazokwitwaza ku rwego rw'abashingamateka bakazotanga yangana n'ibihumbi 2,501 y'amadolari y'Abanyamerika nyene. Mohamed Frimpong, umunyamabanga mukuru w'umugambwe NPD, yabwiye Ijwi rya Amerika ko yizeye intsinzi. Kubwiwe Michael Kojo n'umukandida azoshobora gukwega abakiri bato kugira batore umutambukanyi wa Jerry John Rawlings yahoze atwara igihugu cya Ghana. Abavyihweza bavuga kandi ko umugambwe NPD ushaka gutera akavuyo, bakavuga kandi ko utegekanya kwegeranya imigambwe itavuga rumwe na leta kugira ije hamwe muri iyo myiyamamazo. Abenshi mu banywanyi b'umugambwe NPD bakaba bahora ari abayoboke b'umugambwe usanzwe uri ku butegetsi NDC. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS rirasaba gukura abantu amajana n'amajana bakomerekejwe n'ibitero biri mu gisagara cya Aleppo muri Siriya. OMS imenyesha ko abantu amajana n'amajana bahitanywe n'ivyo bitero abatari bake kandi bagakomereka. Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama na mugenzi we w'Ubudagi Angela Merkel bamenyesha ko igihugu cya Siriya be n'Uburusiya ari byo biharugwa ko ubwo bwicanyi. John Kerry, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Amerika, yaratangaje ko agiye guhagarika ibiganiro yari asanzwe ari karagirana na mugenzi we w'Uburusiya bivuye ko Uburusiya bubandanya ibitero ku banyagihugu bo muri Siriya muri mu gisagara cya Aleppo. Umugwi usanzwe ukurikiranira hafi ibibera muri Siriya umenyesha ko umwaka uheze abantu bagera ku 9,000 bahitanywe n'iyo ntambara. Abantu 2,000 bugaraniwe muri ico gisagara, igice cabo kikaba kigizwe n'abana. Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru wa ONU, yatangaje kuri uyu wa gatanu ko agiye guhugwa amatohoza ku vyabaye itariki 19 z'ukw'icenda, aho mu gitero muri ico gitero abakozi b'ishirahamwe rya ONU bari kumwe n'abakozi ba Croissant Rouge bari batwaye makamyo y'imfashanyo baguye mu gitero cyahitanye abantu bashika kuri 18. Umukandida wa Demokrate mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hillary Clinton arabandanya ingendo ziwe mu bumanuko bushyira ubuseruko muri Leta ya Florida aho ariko aragerageza kwiyegereza abanyagihugu bo muri iyo leta isanzwe ifise uruhara rukomeye mu majwi ashikano abakandida mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Leta ya Florida yari yabonetsemwo igitigiri cy'abashigikiye cyane umukandida Donald Trump w'aba Republican yamari nyuma y'ikiganiro cyahuje abakandida ku munsi wa mbere w'indwi bigaragara ko igitigiri cyahindukiriye ku mukandida Hillary Clinton. Urugendo rwa Hillary muri Leta ya Florida ruje mu gihe Hillary Baumgartner umunywanyi akomeye mu myiyamamazo ya Donald Trump aherutse gutangaza ko atanze imihoho mu gushigikira Trump kuko atacize kizova mu myiyamamazo y'uwo yarashigikiye. Ni mu gihe kandi havugwa ubunyonyezi bwoba bwarakozwe n'ishirahamwe ry'umukandida Trump rikorera mu gisagara cya New York.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Je gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Abagendesha ibiduga binini binini bifata ingendo ndende bari mu migwi y'abantu babangamirwa no mugera wa sida. Akarorero ni muri Afrika y'Epfo aho abapimwe muri bo ibice 56% bagendana umugera wa sida nkuko biri mu cegeranyo c'ishami rya ONU rijejwe kugwanya ikizaruho nyanganda sida ONU sida co mu mwaka w'2010. Ukumara imisi kure y'imiryango kuratuma abatwara iyo miduga baja kurondera abakobwa n'abagore badanda z'imibiri. Mu gihugu cya Nepal baharugwa ku bice 70% by'abaja mu badandaza umubiri nk'uko biri mu cigwa cyo mu mwaka w'2013 cyakozwe n'umugambi ujejwe kugwanya sida mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu muri Aziya y'Epfo. Inkurikizi ni ukwanduza bo bubakanye kukaba nkako sida ibandanya kwiyongera muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ari naho Burundi buherereye. Ibice 70% by'abandura umugera wa sida baharugwa muri uwo muce nk'uko biri mu cegeranyo cy'ishyirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS cyo mu mwaka w'2014. Ibihugu biza imbere ni Afrika y'Epfo, Nigeria na Uganda nk'uko tubandanya tubisanga muri ico cegeranyo. Tumenyeshe ko ubumenyi buke mu bijanye n'umugera wa sida mu bagendesha ibiduga binini binini ari imwe mu ntandaro y'iyongerekana ryawo muri bo. Ibice hafi 18% nibo bonyene bafise amakuru akwiye mu bijanye na sida mu gihugu ca Cameroon nk'uko biri mu cegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo muri ico gihugu co mu mwaka w'2012. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu Kira cuno munsi, tugira turabire hamwe ivyerekeye kugwanya ikizaruho nyanganda sida mu batwara ibiduga binini binini. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliana ina mahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Ganiro nyezina tega matwi vyimviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye go muri komine Ntahangwa iri mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene abagendesha imiduga minini minini bo kwirinda kwandura umugera wa sida. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Chambere yogya no kukingira agakoresha gakingirizya bajyamana bo bafasha nabo abo bagabo bakunda kugira ingendo bibutsa kwikingira.
Nkubazi yuko asanzwe afise iyo ngwara nibaza ko yokwirinda kwanduza uwo wundi kwatabazi ukungerera wameze.
abajya bafata ingendo za kure bazi yuko ibyo bintu bakunda kubicamo nuko bugenda bitwararitse ngudukungiritso mu bisanzwe baba bakwiye na bene kuza barabwitwararika kuko barashaka guhura n'umuntu yari mu rugendo atavyo yiteguye mu bwako ukumva amasantima amufashe
bokwirinda kwandura umugera wa sida kureka kugendana n'abagore benshi aho bagetse hose
abagendesha ibiduga binini binini bo kwijukira gusaba impanuro kubajejwa amagara y'abantu kugira babafashe mu bijanye no kwirinda umugera wa sida byongeye kandi nabanduye impanuro zo bafasha mu kumenya inyifata ibereye atwovuga nko gukoresha udukingirizo kubadashoboye kwihangana hamwe no gufata umuti upfufahaza nkuko bihanugwa n'igisata cha ONU kijejwe kugwanya ikiza sida ONU sida uruhara rw'amareta ni ntangere mu kugwanya umugera wa sida mu bagendesha ibiduga binini binini amakuru dukura mu gihugu cha Cameroon amenyesha ko masekeza yo kwigisha abagendesha ibiduga binini binini muri ico gihugu yatumye igitigiri kinini cabo bamenya uko amagara yabo yifashe mu mwaka wa 2013 kugira twumve neza ibijanye no kugwanya umugera wa sida mu batwara ibiduga binini binini tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda adutohoreza ku gituro c'ibiduga binini binini kiri impande y'ikivuko ca Bujumbura
kwirinda kwandura umugera wa sida batona bisumbuye batwara ibimodoka binini binini ni kibazo kitama caboroheye uguhuza ibitsina n'abigeme banyuranye bivuye kukutihangana batazi uko amagara yabo yifashe niyo nsiguro nk'uko inkuru duhabwa na bamwe mu bagendesha ivyo biduga twasanze ku gituro gare rutier co mu gisagara ca Bujumbura babitubwira uko ibintu biri byunyugwa n'uko iyo mibonano mpuzabitsina bayikora batibutse gukoresha gakingirizo nk'uko bivugwa na Brown Francis umunya Tanzania rimwe na rimwe inzoga abashoferi bagendesha imodoka binini baba banyoye bashitse ku gituro zirashobora kubatuma gukora amabanga mpuzabitsina batikingiye umviriza uko vyagendeye Pierre Claver Manirakiza
iyo bishitse nkaba nanyoye inzoga naborewe aho nashobora kubyumvira agakinze uriho kama imbere imisi yose
biramaze gushira ukibagira
ego biramaze gushika
ukubangamirwa kw'abashoferi bagendesha ibimodoka binini bo ku gituro gare rutiye kurava kandi gutegegwa n'ikigo cobaha ubukingirizo abo twaganiriye bavuga ko babubuze mu mabotike yegereye ico gituro bahitamwo guhuza ibitsina n'abigeme ataco binona naho abakobwa bamwe bamwe twaza ubukingirizo bwagenewe igitsina gore abo n'abandi atabwo bitwaza siguro ko atabumenyi bafise bujanye n'uko bukoreshwa nk'uko Fatu Alima akora umwuga wo kudandaza umubiri hafi y'igituro gare rutiye avyemeza ico baciza muri kino gihe ni ukugwiza inyigisho zo kwirindikiza sida mu bibanza mwene ivyo bihuriramwo abagendesha ibimodoka binini binini Kapuni ava mu gihugu cha Tanzania asabati
sala kusaidia ni kwamba kuweka elimu sehemu kama hizi
icyo tubona bo dufasha bogwiza inyigisho mu bibanza nk'ibi ahantu hose hahurira abantu benshi ni ngombwa habe ibigo bitanga impanuro burya ubumenyi ugumubibutsa n'imiburi buri rimwe mu ndwi nawe nyene baca bagira ngo
urya mara mbili unawakumbusha watu nao kidogo wanaingia na ule woga
ibintu biruko mu gihe ikigo cahora kijejwe kwigisha abashoferi baruhukiye mu gituro gare rutiye cahagaritse ibikorwa imyidogo hamwe n'umubabaro ni nkurikizi kuri abo bashoferi kuko cyahora kibafitiye akamaro mu bijanye no kubaha ubumenyi bwo kwirindikiza sida tumenyeshe ko ibikorwa vy'amashirahamwe nka Swa Burundi yahora asanga mu bibanza binyuranye vy'ibituro vy'ahashikira abagendesha imodoka binini vyahagaze imvo nuko uburyo bujanye no gufasha uwo muce butagitangwa n'abagira neza nk'uko inkuru dukura mu kigo Swa Burundi zivuga bamwe mu bagabo batwara ibiduga binini binini bahitamwo uburyo bwo kwihangana mu kwirinda kwandura ikiza sida hamwe no guhemukira abakenyezi babo
zabo. Twumvirize Dorcas Dunga aba mu gihugu cy'u Buganda.
Mimi ni mvumilivu hata kama ni miezi sita na kasi na shida ya mwanamke wa aina yoyote.
Je, ndihangana naho hoba meza 6 nicyayaha. Sinigira nifuza umukobwa wari wewe gushika ntahutse muhira mu rugo rwanje. Kubera witwa ko ufise ubwenge ukagira n'umukenyezi. Bisaba kwihangana gushikushitse mu rugi wawe ugakora icyo ushaka. None nk'ubu wa murenga ibigo umugore wawe umuhaye itekanya bari.
Gafanya hayo matendo yako nyumbani. Sasa kama utakuwa unafanya huku yule mke wako unampa haki gani?
Naho kwipimisha umugira wa sida aringira kamaro biraboneka ko bamwe mu bashoferi batwara ibiduga binini bo ku gituro cha gare routier ntibashima gutumbera ibigo byagenewe gupima umugira wa sida. Francis Brown avuga ko atakamaro vyo mugirira ku mpamvu zuko amaze kuryamana n'abakobwa barenga 10 atikingiye. Rimwe na rimwe abigeme bajyamana nabo bagabo bagendesha ibimodoka binini binini baritaho kubibutsa ibijanye n'agakingirizo mu gihe cyo guhuza ibitsina. Inyifato mwe niyo iranga Alima Fatu akora umwuga ukudandaza umubiri hafi y'igituro gare routier.
Tumugira kosha gafuko singene kugisha uko nyene amaze gupaswa ndakumva arune cyaza kumugira nshika kwambara gafuko ndamugira utakene akambara gafuko sohoka.
Tumenyeshe ko ku gituro cha gare routier hahurira abashoferi b'imodokari n'ibinini bo mu bihugu bya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Congo iharanira demokrasi.
Uguteba kumbibe kuratuma bagendesha imiduga minini minini baja kurondera abadandaza imibiri. Kubwivyo amareta yoshiraho amategeko yorohereza uruja n'uruza kugira ntibamara umwanya muremure kuri izo mbibe nk'uko bihanugwa n'ishiramwe mpuzamakungu ry'amaduane OMD mu cigwa cyayo cyo mu mwaka wa 2013. Ikindi amareta yoshiraho uburyo bwo kugwanya sida ku mihora y'ubudandaji yayo. Akarorero ni nko gushira ibigo byo gupima umugera wa sida nk'uko vyakozwe mu gihugu ca Kenya nk'uko biri mu kinyamakuru candika ku buhinga ngurukana bumenyi Irene. Vyongeye kandi ingufu zoshigwa hamwe n'amareta yo muri Afrika y'ubuseruko mu kugwanya sida kuri bene iyo mihora. Ivyo vyofasha ko bagendesha ibiduga binini binini boronswa imiti yo gupfupfahaza kubanduye mu gihugu bagezemwo nk'uko ishiramwe rijejwe uruja n'uruza ku isi Organisation Internationale de Migration OIM ribihanura. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kugwanya umugera wa sida mu batwara ibiduga binini binini, tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu jejwe kugwanya sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka, muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Alphonse Nkunzimana ndabaramukije.
Mahoro.
Uno musi vyifashe gute ibijanye no kugwanya ikizaro nyanganda sida kuri abo bantu batwara ibiduga binini binini?
Yego, kuva mu 2009 turafise imigambi twakorera cyane cyane muri zintara zihana imbibe n'ibi bihugu duturanye. Ku mipaka twateje imbere gose amavurira hegereye kugira ngo haboneke uburyo bwo gufasha abantu bakeneye kwirinda umugera wa sida cyane no kuyivuza. Kuvuga ko twarashyiraho uburyo bwo kwikingira bakaburonka byoroshye, tugashyiraho kandi uburyo bwo kwipimisha bakaburonka byoroshye, ariko kandi bisubiye tugashyiraho n'imiti.
Hari imigambi mwace mufata kugira ngo bandaye muzitira umugera wa sida?
Uno munsi uri mu Burundi ukaba ugendesha ibikamyo biroroshye kuko imiti ahiherera urashobora kwakira iyindi. Turafise amashyira hamwe y'abagendesha imiduga kugira ngo duhimirize abagendesha imiduga kwikingira umugera wa sida no kuyipimisha.
Nko kuri gare routier ngaha mu gisagara cha Bujumbura harahora hari gisata kipima bajya batwara ibiduga binini binini umugera wa sida canke kabaha n'impanuro dukunda kwigenza, ariko uno munsi ntibigihari. Hari nyishu mufise mu bahereza ko bavuze ko bavyifuza ko bigara?
Ntitwabihevye gusa uno munsi twaragujije ibigo bipimwa ahantu hari vuriro rito canke ishirahamwe ryigenga canke gegamiye idini. Abantu bose barapima umugera wa sida kandi batanga n'inyigisho zijanye no kwikingira umugera wa sida. Tujya twabikoresha kubera yuko ibyo bigo bitari bwagwire, niho bashobora gusanga tugiye ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo tubahe izo mpanuro canke tubahe ko tubivuga ayo maservisi. Turamaze kubona ko hari abantu bagendana umugera wa sida batabizi kandi badashaka kubimenya. Turiko turashaka kwegereza cyane izo nyigisho mu zijanye n'umugera wa sida no kuyipimisha.
bizere rero yuko nabo nyine bazoshikira
ni twabona ko byukuri bari uwo mugwi utinya gushikira amavuriro tuca tubashikira kuko turamaze kubona n'indi migwi myinshi nk'abafasoni babona n'abagabo benshi baje baratinya kwegera ivuriro
muganga Alphonse Nkunzimana ndabakenguruki
namwe ndabakenguruki cyane
Ndagushimiye ala ivira nkunda kuri ayo majwi nico kiyaguhejeje kudushikiriza tumira mate mukumviriza kano karirimbo kaduhamagarira kwirinda ibituma twandura umugera wa sida batwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuganira ku byerekeye kugwanya ikiza ruhonyanganda sida mu batwari biduga binini binini gwaruka turashishikara nkuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura Mbaza ndakwishura.
Mbega muganga ndakubaze. Abantu bagendesha izo biduga binini ko hari gihe bashobora kumara nk'imisi renga 3 mu nzira. Nike kintu wobahanura ko bishobora kubagora ibintu by'umubiri ugasanga bayumviriye ibintu byo kubonana n'abandi bagore.
Ubwa mbere kuhindura inyifato bakihangana kuko babazi yuko nivyo ivyo niko bibesheho imijyango yabo kandi mu misi iri imbere bazobona abakenyezi babo. Biramutse bibagoye yuko bihangana bakoreshe udufuko gabihirinde cyangwa zitandukanye dica mu bihimba byirondoka
mbaza ndakwishura
nta zindi ngaruka mbizi bazihari ketse izo ngwara za sida zibazihari ku bantu banyonga iyo miduga minini minini
ingaruka zozo nizibuze kuko mwumva yuko ari urugendo rurerure kandi rw'imisi myinshi mwumva yuko bahakura uburuhe bushobora kutuma haduka izindi ngwara zitandukanye ku mubiri n'ikindi kintu kimaze kwibonekeza nuko barahakura ingwara zitandukanye z'umubiri nko gufungura nabi ugasanga baragwaye ingwara zo munda ziturutse no kujya nabi n'ibintu bitaba bigiriwe n'isuku ribereye
Mbaza ndakwishura
akabaje no baza muganga kuntu abo bantu byokunda ku mibiri yabireka kubagora bakareka gutora abapfaso naho bageze hose
nkuko bivuze ati imibiri irabagora bazi yuko imibiri yabo ibagora bakwiye kwitegekanya aho bashitse ari utwo dufuko bagura canke bakatugendana muri iyo miduga yabo
Manuro za muganga wewe utiko wanduye ndeka kubandanya shura shura wewe
gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze kugace ka kabiri kivyo bibazo mbaza ndakwishura
Dusanzwe tuzi yuko mu kugwanya umugera wa sida harimo ukwambara agafuko mbega muganga mwanywa koze iki kugira abo bantu bagendesha iyo miduga bigenda ahantu hakure bose kugira abantu utwo dufuko
muri amashirahamwe atandukanye akurikira abantu ba sida baradutanga kwa gusa eka nahageze abonye ko bimugoye arashobora guca akayigura
mbaza ndakwishura
mbega muri abo bantu bagendesha iyo miduga minini minini hari abantu nka muganga yatubwira ko baba bamaze kwipimisha bakamenya amagara yawe hama bakaja muri ako kazi kawe baza amagara yawe kugira ngo bamenye nabo ingene bakingira abandi
nta bitigiri iby'abantu bagendesha ibiduga birebire umuntu yovuga ngo baripimishije ngo bari bakomeye canke bari bagwaye ariko icibonekeza nuko benshi muri bo bamaze kuza bakavuga ko bageramiwe muri urwo rugendo rwabo bikunda kubashikira ko bananira bagahuza ibitsina n'abo bakobwa basanze ntacane cyane handi biduga byabo bihagararira kugira barindire ku rugendo rushishikara rero ico gituma ibihugu byo hagurukira ico kibazo kugira bagabanure muri uwo mugwi wabagendesha imiduga birebire urugero rw'abantu bandura umugera wa sida
Manuro za muganga wewe utiko wanduye ndeka kubandanya shura shura wewe utiko wanduye
ikigani kiganiro nikira cijwi ya Amerika nubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo mu mutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
none ga muganga harashobora kuba hariho nkishinge bo batera zikabafasha kumara nkindwi badashatse abagore
oya nta muti uhari sho gutuma umuntu amarindwi ataranguye amabanga mpuza bitina
mbaza ndakwishura
Iye nyifato ibere yeyo kwirinda umugera wa sida na cyane cyane kuri aba bagendesha duga binini binini
Inyifato ibereye nuko umuntu yimenya yazi ko ari kure y'umugore wiwe abari karamuronderera ari kararondera umuzima bw'umujyango wiwe niyo yifata nabi akahandura zangwaraze musinzi kareza ubuzima akazarakabura n'amahera y'ukugabesha yo umujyango ibyo bibondo abikuze ayabure aje mu ngorane
Mbaza ndakwishura
impanuro zihariza kwirinda sida uburyo butatu n'ubu
ari ubwa mbere kwihangana binaniranye umuntu agakoresha agafuko hamanuka ama umuntu yipimisha yazi yuko yagize inyifato itabereye ishobora kumutuma yandura uwo mugera wa sida kumviriza impanuro hamu ukagerageza kuzigendera mu buzima bwawe bwa minsi yose kugira ya sida utageze wandura kuzu yandura
muganga Anita Munyana kuri zo nyishu n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kwirinda ibituma twandura umugera wa sida
mugiye tutiko amate kwandura oya reka kuhishanya reka kupimisha maso kita kuja kwa
mujamba banywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye ni Mburi Onesime wo mu gisagara cha Bujumbura asaba ko twomusigurira igitera ingwara y'umusipa abantu ifata uko twoyirinda niba kandikira muganga Anita Munyana muduhera umuco Onesime
Mburi Onesime imisipa ifata bose arabahungu canga abakobwa aho ni wa musipa wo mu mukondo nkaho bijya bikunda gushika kuvyimba amatengatwa ntahandi ubibona atari kubagabo gusa nta kumuntu yori yirinda kuko burya umuntu agenda kubona yuko afise ingwara y'umusipa ruko bimushikiye umuntu agenda kirukira kwa muganga niho agenda kumenya ko afise iyo ngwara y'umusipa bisabwa rimwe na rimwe yuko uwo muntu bamwugurura kugira basubize ico gihimba cataye inzira mu kibanza cayo kandi iyo umuntu ayivuye kare ntangaruka ihaba kandi arakira neza ahubwo baba bamufashije kuko baraza bakugara hahandi hahora hatuma ico gihimba kimusinzikariza ubuzima
sanske mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti utaramunda ugatarura ibiboze bikubwiye iki
bisigura yuko ugize nk'ingorane ureka kuyigumiza mu wewe wenyene bigatorerwa inyishu nabandi bantu
bikubwiye iki
uyo mugani navuga yuko utagize icyo wifashije wewe nyene mu buzima ntacho wakwimarira
bikubwiye iki
sigura ko iyo wagiye urakora ikintu ucibikamwe byo kubera byiza ugisohoye kugira ngo ushobore kuronka n'izindi mpanuro cyangwa uronke nabandi benshi bagufasha
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kugwanya kizaronya nganda sida mu batwara ibiduga binini binini nshimiye Ala Eve irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ivyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri 68 31 51 61 canke kandi kuri 68 23 78 71 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro naho gutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu ba mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saa.